This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo ryamari bashikiriza iminsi yose guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Mwaramutse cyuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi. Mu kanya gatonyi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'ayo makuru naho turabashikiriza ikiganiro kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara. Ku isaha 12 naho turabashikiriza cha kiganiro cy'umuziki mukunda cyane. Reka mugenzi wacu atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi, ne Eugenie Mukankusa basuhuza nige ubagezaho amakuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse miliyoni 3.5 z'amadolari y'imfashanyo mu bya gisirikari ku gihugu cya Thailand, kandi yavuze ko irimo gusuzuma izindi miliyoni 7 z'amadolari nazo zishobora gufatwa ku mfashanyo. Iryo tangazo ryejo kwa gatanu rije nyuma y'amasaha igisirikare cya Thailand gitaye muri yombi minisitiri w'intebe wakuwe ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanaburiye Abanyamerika guhagarika ingendo zitari ngombwa cyane mu gihugu cya Thailand. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuze ko hazemera ibizava mu matora ya perezida ku cyumweru muri Ukraine, kandi ko afite icyizere cy'uko perezida mushya wa Ukraine azahagarika ibikorwa bya gisirikari kubitandukanije mu burasirazuba bw'igihugu. Bwana Putin hejo kwa gatanu yavugiye i St. Petersburg mu gihe ingabo zitandukanije zishyikiye Burusiya mu burasirazuba bwa Ukraine zavumbukiye ku mutwe w'abarwanyi b'abanya-Ukraine hafi y'umupaka w'Uburusiya zica abakorera bushake b'abanya-Ukraine byibura babiri zikomeretsa abandi 9. Abasirikare ba guverinoma 13 nabo bishwe n'abitandukanije muri ako karere kuwa kane. Ibi bikaba byarabyukije ubwoba ko hashobora kuba urugomo mu itora ryo ku cyumweru. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwakatiye wahoze hari umuyobozi w'abarwanyi muri Congo Germain Katanga imyaka 12 y'igifungo ku ruhare rwe mu bwicanyi bwo mu mwaka w'2003. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga mbere rwari rwahamije Katanga ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, rumaze gusanga yarafashije gushyiraho no gutegura umutwe w'abarwanyi bakoze ubwicanyi mu mudugudu wa Bogoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo bitero byose byahitanye abantu bagera kuri 200. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi Peter Mutharika wo mu ishyaka The Democratic Progressive Party ari imbere na 30% by'amajwi amaze kubarurwa mu itora rya perezida. Mu majwi amaze kubarurwa amenshi yo mu biro by'amatora byo mu majyaruguru ya Malawi, Mutharika ari imbere na 43% by'amajwi ku ijana, mu gihe perezida Joyce Banda wo mu ishyaka riri ku buyobozi People's Party aza ku mwanya wa 23%. Lazarus Chakwera wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Malawi Progress Party aza ku mwanya wa 3.18%. Komisiyo y'amatora ifite kugeza ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatanu ngo ibe yarangije guteranya amajwi ya nyuma. Murumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu n'umwanya w'amakuru. Tujye noneho muri Nigeria. Guverineri wa leta ya Borno aho muri Nigeria, akarere gafatwa nk'igicumbi cya Boko Haram, avuga ko abarwanyi ba Boko Haram ari bake ariko ko barimo kugira ingaruka zikomeye mu gusenya igihugu. Guverineri Kashim Shettima avuga ko abo barwanyi bagize umubare muto cyane w'abaturage b'iyo leta babarirwa muri miliyoni 6. Ariko mu kiganiro ha Ijwi rya Amerika serivisi y'igihausa yavuze ko kuba uwo mutwe ugizwe n'abantu bake bitawe ubujije guhungabanya abanyanigeria mu mpande zose z'igihugu.
Urakoze mugenzi wacu uhejeje kudushikiriza ayo makuru. tubibutse kandi ko muri kumwumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twabibabwiye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cahari ugwaruka kira kivuga ku buryo bwo kwirinda ingwara hamwe no kubungabunga amagara
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika ubuzima bw'abantu benshi burarokoka bivuye ko amaraso aba yatanzwe Umwaka uheze igitigiri cy'abatanga amaraso ku isi cyariyongereye gushika ku miliyoni 107 mu gihe bari mu miliyoni 80 gusa kubwa OMS ishyira hamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu muri rusangi ukwegeranya amaraso byisunga inzira zibiri hari ishyira imbere ugukorera ubushake ubwo buryo bwatumye ibihugu 71 byo ku isi vyegeranya ayarenga ibice 90% Zayo bikeneye mu kiringo cy'umwaka ibigo bimwe bimwe zigenga byashobora kugura amaraso bishira mu bubiko bwavyo ivyo kandi byatumye ibihugu 73 biyaronka ku bice 50% nuko ishira hamwe OMS byabimenyesheje ibiharuro byo shira hamwe mpuzamakungu zirekana kandi ko umugwi w'amaraso yatanzwe ku bushake ariwo urangwamwo ayagwiriyemwo imigera tumenyeshe ko hari n'amaraso aboneka biciye mu gusubiriza ayakoreshejwe n'umwe mu bagize umuryango amakuru dukura hirya no hino yerekana ko ibihugu bya Afrika bikiri inyuma mu gutanga amaraso ugereranije n'ibimaze gutera imbere imvo n'ubwinshi bw'indwara ziyagwiriyemo nka sida sifilis igisukari na malaria zituma abatari bake batemererwa kuyatanga iyindi Nukwijukira gutanga amaraso kutaratera intambwe iboneka muri rusangi abakenera amaraso baguma bagwira ivyo biva kwiyongerekana ry'abageze mu zabukuru bakenerana ntajyo ukongerezwa amaraso mu gihe bavugwa ikindi niterambere ry'ubushakashatsi busigaye bukenera amaraso menshi ico mwomenya nuko batari bake bijukiye ugukoresha amaraso gusumba uko vyahora bivuye kuko atakigwiriyemo indwara zihererekanwa biciye muri iyo nzira mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no gutanga amaraso kuri mikro muri kumwe na jewe Alan If Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati hoko gwiki kugira ngo igitigiri c'abatanga maraso yo gutabara imbabare ciyongere ngizi nyishu zago
mutumenyesha ahantu batangira maraso hariho ndetse n'utavyipfuza ukabimigishwa iminzizamwo
leta icishije mu madini atandukanye bakabikangura abaturage
uhimiriza ahantu haba abantu benshi mu masosiyete
n'ukurushiriza kugira ingufu mu kwigisha abantu bakamenya inyungu ziri mu gutanga amaraso
bajejwe intwaro ku mitumba bo bisemerera kugira nk'abo bamaze gukwiza imyaka 18 no kurengana boshobora kuyatanga kugira ubuzima bw'abana data nabo bukire
byoca ku maradiyo ku mateleviziyo n'intwaro nyene zigafasha
nkuko ariko baravuga ngo habeho inyigisho zo gukundisha igihugu habeho n'inyigisho zo gukundisha abantu gukundana no gufashanya mu bwo buryo
amaraso twayahawe n'Imana woheje gutanga amaraso cyagaruka ubwo nyene ntacubura ahubwo ugumukomera
ushira ivyapa kirimo abantu bakagenda babisoma ku mabarabara kumure vyokangurira abantu benshi bakabibona
Ugufatira ku gitsina ni imwe mu ngingo zisungwa kugira ngo umuntu yemerewe gutanga amaraso. Muri rusangi abagabo bayatanga inshuro zitandatu ku mwaka mu gihe abagore ari zine gusa. Icyo mwomenya nuko kuri bompi ikiringo cyo gutanga amaraso kirinda gucamwo n'imiburiburi amezi abiri. Umukenyezi yibungenze narekuriwe gutanga amaraso cyo kimwe n'imbere y'amezi atandatu amaze kwibaruka. Abaganga basaba ko umuntu yoba yafunguye bihagije imbere yo kwitaba ico gikogwa. Vyongeye abwirizwa guhita anywa ibizana inguvu ico gikogwa kirangiye no kuguma hafi y'abaganga kugira ngo akurikiranwe mu bijanye n'ibishobora guhinduka ku magara yiwe. Ugushira mu bubiko amaraso y'abagendana ingwara zandukira ni citonderwa. Imvo ni kwiyubara amaraso yanduye yo havategwa abagwayi. Kugira ngo twuve neza ibijanye no gutanga amaraso, tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Diane, ijambo ni gwawe.
Nandufise amahedle meru kajari.
Ibiganiro hagati y'abaje gutanga amaraso n'abajejwe kuyabafata mu kigo Sentes bifasha gutahura ko bikwiriye kuyatanga. Yene gutanga amaraso ategerezwa kuba afise imyaka hagati ya 18 na 65 y'amavuko akanapima ibiro 50 n'ibirenga. Ukumenya nimba adaherutse kugwara ni nkenegwa kugira ngo ntahava zungurirwa ariko aratanga amaraso. Kuba umutima utera cyane canke bukebuke arinda guhabwa irindi sango akazona yatanga ari uko asubiriye gupimwa. Bizimana François yari yaje gutanga amaraso ku kigo Sentes cy'Ibujumbura yatashe atavyakoze kuko umutima wiwe utatera ku rugero rushimishije. Uwo amagara yifashe neza aca bandanya mu kibanza gitangirwamo amaraso. Abanywanyi ba Sentes baratahura ko baba bariko barafasha imbabare. Vyongeye barahamenyera uko amagara yabo yifashe. Eliane Bucumi ni umwe mu bari bahejeje gutanga amaraso igihe dushika kuri Sentes ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amaraso.
Kubera ntanga amaraso abana banje bumvise ko bambwiye ko ushobora kubazana kwapimira groupe sangue zabo na hepatite n'umushinga ntahe wanje.
Inkuru dukura muri ico kigo Sentes zitumenyesha ko ibitigiri vy'amaraso ari mu bubiko vyiyongereye inshuro zibiri muri uyu mwaka uheze. Iyo ni ingaruka nziza yamahimiriza aca mu masengero, mu ntwara miheto no mu banyeshure bo mu mashure yisumbuye no muri za kaminuza nk'uko Prosper Ndayishimiye arongoye ibisata by'ubuhinga muri Sentes avyemeza. Umwitwarariko wo kurokora ikiremwa muntu ni utuma bumva akamaro ko gutanga amaraso. Ikindi abantu batahura nuko mu gutanga amaraso baba bayibikiye nabonye n'ubwabo. Twumvirize Nathanael Nzoyikorera umunywanyi wa Sentes.
Kugize nka gisida amaraso bayaguha ta mafaranga utanze. Ni ngirakamaro rero kuba uyibikiye.
Naho biruko impingira cari ndende kugira ngo haboneke amaraso ku rugero rw'ibihumbi 180 vy'amasaho ku mwaka rusabwa ku rugero mpuzamakungu n'ishiramwe OMS gitamagara y'abantu. Ingaruka nuko mu Burundi bama bakerereje ayakenewe ku bice bibiri kwijana nkuko ikigo Sentes kibimenyesha. Ibura ry'amamodokari arerura ububiko bw'amaraso iyavana ahaba yafatiwe nimwe munsiguro. Inkuru dukura mu muryango wa Croix Rouge utabara imbabare cyo kimwe no mu kigo Sentes zerekana ko ugukorera hamwe bitaragera ku rugero rushimishije mu itunganywa ry'amahimiriza no gufata amaraso kubavyifuje. Muri rusangi abanyagihugu ku bwabo babona ko hoboneka uburyo bw'uko batanga amaraso batarinze guta ikivi bariko. Prosper Nkurunziza akorera ku gituro cy'imodokari zunguruza abantu muri komine Ngagara kuri station mu quartier ya gatatu.
Tunakoboza bakazasanga kuri parking kuba nta mwanya dufise wo gushika hariya.
Aseswa ntarenga igice kimwe kwijana cayegeranijwe. Ikindi twabwiwe nuko amaraso aheza agasuzumwa indwara zandukira kandi zidakira nk'imigera ya sida, igitigu B na C hamwe na sifilis. Ariko rero abakozi b'inkehwa cyo kimwe nibura ry'ibikoresho ni ntamba myizi buza Sentes gupima indwara nka malaria nkuko bisabwa n'ishiramwe mpuzamakungu OMS. Kugira ngo amaraso ntiyononekare ategerezwa kubikwa mu masandugu akanyisha hagati y'ibipimo 2.8 vya Celsius ayandi nayo akaja ku bipimo munsi ya 30 vya Celsius. Ikibazo cy'umuyaga nkuba usanzwe udakwiye mu gihugu muri rusangi Ishirahamwe CNTS ryemeza ko ryagitoreye inyishu. Vincent Havyarimana ajejwe igisata gishinzwe gucungera ko amaraso atajamwe gatosi.
Turafize icyuma bita mu gifaransa groupe électrogène ubwo nyene umuyega nku wa regidezo ucitse nta n'urinda kugikoresha cyo nyene kica gikora umuyega kugakagumaho amasaha 28 na 28.
Tumenyeshe ko abantu bari hagati ya 30 na 40 batanga amaraso kugushaka ku munsi ku kigo CNTS huko inkuru twakura zibitumenyesha.
Abahinga mu by'ubuvuzi basaba uwamaraso yatowemo utunenge ko yosubira kwipimisha indwara yo bafise, kuko ubukomezi bw'ivyuma bikoreshwa mu kuyapima bishobora kuranga indwara zidahari. Ugusiga ububiko bw'amaraso bugaragara nico ubuvuzi bwo kwirinda nk'uko ishirahamwe OMS ribisaba. Ivyo vyojana no gusuzuma na ntaryo ayinjira n'ayasohoka, tutibagiye ukongereza ayahasanzwe iminsi 14 imbere yuko arangira. Ivyo nibihanurwa n'ibigo bijejwe ububiko bw'amaraso. Ukurondera abanywanyi bashasha co bigikorwa ca misi yose. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gutanga amaraso, tega matwi ikiyago twagiraniye n'ujejwe ubuhinga mu kigo kijejwe kwegeranya no gutanga amaraso CNTS. Prosper Ndayishimiye aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Ndayishimiye Prosper, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Twumvise ko mateye intambuko muri uno mwaka uheze mu bijanye n'amaraso mutoza. Hoba habaye iki?
Kera twari dusanze dutora amaraso mu banyeshure ni mu basirikare gusa, hanyuma ni mu banyeshure nyene kubera ko bamwe bagenda bahava hakaza abandi. Twagerageje kugenda dushirayo ivyo twise amaklebe 25. Umunyeshuri ahereye gutanga ku myaka yemewe gutanga amaraso azoshikana imyaka 25 akwije inshuro 25.
Mu buryo bwanyu ngaha aye muri iki kigo cya CNTS hoho na nzitizi zari zihari zituma nyine amaraso mudashaka kuyatora ku rugezo nyine gwisununwe.
Kare twakora amagonge abiri bikaboneka ko abantu benshi bararuha bakajuragirika, mugabo tukora gonge nike tukageza isaha 9:30.
Abantu basanzwe bakora ubuzi bari ahantu hamwe baravuga yuko bamukuriye kubashikira kugira ngo bashobore gutanga amaraso.
Ngira abashoboye gukurikirana imbonesha kure barabonye ko twashoboye kugenda gukorera muri Leo, turamaze kugenda gukorera muri Benibe, turamaze kugenda gukorera muri Societe du Gardiennage. Twe twashaka gushikira umuntu wari we wese, ariko kubera akazi nako kaba gatunganijwe ukuntu hari gihe bishika ntiduhuze programa neza.
Prosper Ndayishimiye, ndabakenguruki.
Ego nanje ndabakenguruki.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza aka karirimbo kaduhanura kubungabunga amagara yacu. Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijaye no gutanga amaraso. Gwaruka ntimurambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uyo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Umuntu yotaga amaraso afise ibiro bingahe?
Chanyo kila tanga maraso yuba fungura ingaburo imeze gute.
Yuba ni miburiburi afisi ibiro mirongi tanu uduga. Kutanga maraso bisaba yuko umuntu aba afisa magara meza. Mfungugo afungura ingaburo zitatu zisabwa zo kwama ziboneka mfungugo afungura kumusi kumusi. Nukufuga mumeza mubiri sanganya ngaburo na ndema mubiri.
Mbaza ndakwishura.
Nizihe ngwara zobuza umuntu gutanga amaraso.
Wa muntu agena numugera wa sida, wa muntu agwaye hepatite B canke C. Bishitse akagenda kuyatanga atarabimenya, barafise ubuhinga bwo gupima izo ngwara zitatu. Ivyo ngwara bazisanze mu maraso ntiwaheza ngo bakoze ikintu kimwe.
Mbaza ndakwishura.
None umuntu wari we wese arari kuri we gutanga amaraso.
Bwa mbere n'ukuraba yuko umuntu akwije imyaka. Araho bishika yo umuntu agakunda gukama amaraso atazi gituma. Nkabo rero ntibari kuri we kugenda gutanga amaraso. Canke yaramaze imise agwaye ari hagikira.
Mbaza ndakwishura.
Hariho abantu baruguru sanga begereye ama centre de sante. Ugasanga ibyo bigo ntibiri hafi. Iyo bigenza gute?
Yoheza akabaza yuko atabitaro bikuru canke ibindi bigo bijeje kwakira abatanga amaraso kugira ngo nabo baheze bamuhe umuco canke akabaza yuko atamasekeza yimirije arashobora kuronka umuco akamenya ikiringo canke ryari bazoba bari hafi.
Rugamba rwa make nkayanje.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo mu mutura. Tugeze ku gace ka kabiri k'izo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu kugira atange ayo maraso asabwa iki?
Birasabwa yuko umuntu aba yavyiteguriye kuko usanga atanga inusu y'iritiro ry'amaraso yiwe. Kumva ko ico gikorwa yacakiriye atabwo bugira ntibize gutuma uhahamuka. Ikindi kintu baraba ivuduka ry'umurindi w'amaraso kugira barabe yuko vyose bimeze neza.
Mbaza ndakwishura.
None iyo umugore yabungenze canke ari mu butinyanka arashobora gutanga amaraso?
Abagore bibungenze kenshi barakunda gushikirwa n'ingwara yo gukama amaraso. Nico gituma atamaraso batanga. Hama iyo bari mu mutinyanka, umugore aratakaza ibitari bike mu mubiri wiwe atamaraso batanga.
Mbaza ndakwishura.
Nashaka mbaze ko itanze amaraso ko atangana ko bikugira wewe uyatanze.
Byashobora gushika ukagira ingaruka aho zubonye uri kayatanga aguye isari canke akagira ibizunguzungu ngaho nyene baca bahagarika kandi bakamumvisha yuko iyo mari misi atamaraso ari karatanga.
Mbaza ndakwishura.
Mgihe wo utanze amaraso hama gasanga urafise nk'ingwara zidakira bica bigenda gute?
Aho nyene watanze amaraso baraheza bakabikumenyesha. Ahasigaye ayo maraso ntacu baheza ngo bayakoreshe, baraheza bakayasesa kuko aba acafuye.
Rugamba rwa make nkayanje.
Ikiganiro nikira. Nubu njene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None ko ngaha twebwe tuyatanga ku buntu. Iyo maze gushika mu bigo bijejwe kwegeranya amaraso. Uba bayatanga ku buntu canke
aya mavuriro canke bijya bitaro bijye kurondera amaraso baragura kijya kintu baba bitsemo amaraso kimeze nk'isashe bakongera bakagura n'urya muringoti ukura aya maraso muri iyo sashe iyahereza uwayakeneye. Hama ibitaro iyo umuntu akeneye amaraso aheza nawe nyine akagura ibyo nyine, ariko ico mukwiye kumenya n'uko ajya amaraso ni ku buntu.
Mbaza ndakwishura.
Nagira mbaze zijya karte batanga mu gihe urumunywanyi atanga amaraso, akamaro kijya karte rishifasha ku munywanyi.
Nariho gakarata kerekana umugwi w'amaraso urimo. Ibyo bigufasha cyane cyane iyo nkaho babugize ikibazo ukagira isanganya ukabukeneye amaraso vuba na vuba bakamenya umugwi w'amaraso bagusabira. Iyo umaze gatatu utanga amaraso uraheza ukanoswa agakarata. Iyo bishitse watanze gatanu umuntu w'incuti ya hafi, ni kuvuga umugore cyangwa umugabo abana wavyaye baramutse bagize ikibazo bagakenera amaraso uraheza ukariha hamugahezo ugasubiza nyagi papuro warihiyeko baraheza bakakwishura kuko ba uru umunwani akomeye karafasha ubwa mbere kwerekana umugwi wa maraso karashobora gufasha umwe mu muryango wawe
mbaza ndakwishura
umuntu kwatabazi amaraso abafise mu mubiri ashobora gutanga amaraso angana gute ku mwaka
iyo umubiri wacu utanze amaraso uraheza ugasura ukiyubaka kugira ukora yandi maraso bivuga yuko inyuma y'amezi atatu muri wabo uba wasuye kumera neza kugira ngo ushobore gutanga ayandi maraso nico gituma batanga ikiringo c'amezi atatu
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumiramate mu gusubira kumviriza karirimbo kaduhanura kubungabunga magara Duhi jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina avuga ati ndabaramukije narumvise ikiganiro cyatumenyesha ivyerekeye uburyo kama bwo gutandukanya ivyaro uwo munywanyi abaza ati ni ryari umukenyezi ashobora gusama inyuma yo kuva mu butinyanka muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri iki kibazo
Ikiringo gikomeye cyo gufatirako nujya mu munsi wa mbere umukenyezi cyangwa umukobwa abonye amaraso hama guhera ku munsi wa 10 ufatiye kuri uwo munsi wa mbere abonye amaraso ugashaka ko iyindi minsi 10 irenga ko ni gihe umukenyezi ashobora gusama imbanye nico gituma yo kwitwararika kwibuka umunsi wa mbere abonye amaraso niho aheza kamenya iminsi yiwe yagasama
Uyo munywanyi nyene arongera akabaza ati mbega umukenyezi arashobora kuja mu butinyanka incuro zibiri mu kwezi muganga Anita Munyana subira mu ishuri yo munywanyi
mu bisanzwe umukenyezi aja rimwe mu kwezi iyo atasamye imbanye biramutse bibaye uko rero akaja kabiri mu kwezi yo kwirukira kwa muganga mu maguru masha kugira yisuzumishe
Turashimi abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zagize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubyiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutse bakurambere uno munsi uvuga uti ushaka umubira abirakuya bikubyiye iki
bikubyiye iki
kwifuza kujya utakoze bwirizwa gukora kugira ugivyo wabiri yakuye
bikubwiye iki
iyo ipfuze ikintu ko kigira ko umanza kuruha ngo utemeye kuruha ndacyo wimarira
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Diane Donse yafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu gwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 57 canke kandi kuri 79 amajana 988 amajana 13 kuri mikro mwari kumwe na jewe ala if irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni saha 12 zo mu gitondo, ni ca gihe rero cyo kubashikiriza ganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Mwabonye bucya se dususuruke. Ni mutwandikire tuzabatumikira. Adresse ni radio@voanews.com no kuri Facebook ndetse radio yacu VOA. Muduhe na numero za telefone zanyu tuzabahamagara dufata ubutumwa bwanyu bwo gususuruka. Nsabimana Emmanuel arasusurutsa umukunzi we nyina w'umuntu Claudine amutuye indirimbo yitwa I Wanna Know ya Joey.
Baby, anything you say, I'll do.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Mushobora gukoresha na Facebook radio yacu VOA.
Nitwa Habamesha Batista, bakunda kwitanya Genda. Wo muri prefecture ya Butare, komini Mbazi, Dogiteri Mutunda, Serire Kigusa, aho bita mu Gahanga. Papa ni nawize la Gaspari, mama ni nanegeye konsesa, ni mbasaba ni personali ya Peace Square. Ngushimishe aba bakurikira. Musabyimana Beatrice, Nyirabimana, Marie Louise, Nyirabirambere, Laurence na mama, n'abavandimwe banjye babiri beruka kubonana mbere ya 94. Umwe yitwa Kwitonda Emmanuel, undi Naramabuye Yohani. Aho bari hose ibashimishe. Kandi niba banyumva aho bari bazampamagara kuri nomero zikurikira: 0782 57 69 73, cyangwa 0722 55 13 12.
Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, you like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, cause she know one me. She talks so she know one me.
Iri ni ijwi rya Amerika, turasusuruka. Mutwandikire, tuzabatumikira, muduhe nimero zanyu, tuzabatelefona, dufate ubutumwa bwanyu, mwisusurukirize abo mukunda. Radio yacu @voanews.com.
ngaruke mugaye cyane mwana wanjye ibuka mbuwa na mbuwa nura muranye mugaye mbuwe nura bintwari ibyo byose ntubigira mwana uzabunga cyo mwana wanjye n'ibiki wakoze
America ikiganiro dususuruke Nsengiyumva Bonaventure wo mu Gitaza arasusurutsa abigisha n'abanyeshuri bose bo ku ishuri rito n'iryisumbuye yo mu Migera abo babana bose aribo Richard Irunda Makangira Joseph Aimé Bénigne Charles Médiatrice na Liberat Nsengiyumva atahije kandi ntunzwe nayo Oze uri muri Afrika y'Epfo Mushikiwe Niyonzima Christine uri muri Colorado hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwese aho muva mukagera Nsengiyumva Bonaventure abatuye A New Day Has Come ya Céline Dion
Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear through the darkness and good times. I knew.
Uracyumva ijwi rya Amerika turasusuruka. Hategekimana Sylvestre aratashya ababyeyi bari ibusasamana mu karere ka Rubavu, inshuti ze zirimo Muhoza Lambert, Bosco, Habimana Tarsis, Muhire Athanase n'abandi bose biganye kuri Ecole des Sciences de Musanze Promotion 2011, ntiyibagiwe nabo bigana muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuganga. Hategekimana Sylvestre arabatura indirimbo ya Shakira, Whenever, wherever.
Together.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Shana Samantha Guru Zirikana Rua El Munani Davi Gusade Muzima Iruza Batenguha Na Uru Giri Mamba Vamurera Mubizu
Sidabo Nuru Kunjoru Tinwa Narahie
Vamurera Mubizu
Sidabo Nuru Kunjoru Tinwa Narahie
Iri ni ijwi ry'Amerika turasusuruka. Nshuti mwese ndabashimiye cyane. Mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
mufagitire aho ari mufagitire aho ari mufagitire abandi baragiye nawe warasigaye abandi barabisize nawe urasahura iyo mana yawe gukunda bigenza uzukuntu wacumuye wibwira kwitabona ubonye kagitire yayo njenge iriho sinyatire yayo isi ndetse iriho na kashe yayo bira bira se mugenzi wamenye ugiriye aho ari mufagitire aho ari mufagitire niba ari z'umuturage
wigwije ibyaro
ubanda gasahura babisize
wimbwira ko zabijyana
wabonye abababaye ntugire icyo ubamarira bahuye bahunga ntiwibuke kubahina tusubize iby'abandi rero nsenge uzishakire ibyawe nawe nabusa kandi uzabe inyangamugayo na ubundi rusahuzi uravomera mu rutete aho ari mufagitire aho ari mufagitire umuganga wavuraga
wamumanuye buriga
umuhinzi n'umworozi
abatwikiye mu mana
amadini n'amameya warabishura bama urunome na mwarimu wabamishije mama abakozi b'ingeri zose isi abareta n'abikoreraga shenge babamariye kwicumu bira aho rero mugenzi ubwo ari mufagitire aho ari mufagitire